umugwi Sever kujeje kumenya ukuri no kunywanisha barundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu byicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri babwirizwa kuronderwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga. Je Clavinda Icheriye atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe no Burundi.
Ati natoye karaga muntu w'umunyekongo kandi n'abandi banyamahanga b'abakongomani twaratoye impapuro zibaranga. Erega bujya bwicanyi bwaje dufise abanyamahanga ba mu Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye, turabafise bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa.
Umugwi Sever ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo. Gusa Ndayicariye arongoye Sever yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi. Ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu.
Niba hageze kubwira igihugu A canke B canke C canke D bica mu nzego za leta bimwe bita inzego za diplomasi, amazina ya mbere turayafise, tuzobatondeka dukurikije igihugu baturukamo.
Muri ico kiganiro umugwi Sever washaka kwerekana ingene mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake. Sever ubona ko ari akarenganyo kari gafatiye ku bwoko. Uwo mugwi ushimangira kwica ari ikimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri mirongo irindwi na kabiri bwari bwateguwe. Yamara nobiruko ishami ryigenga RCP rihanira agateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari ugushiraho sentare idasanzwe iruhande ya Sever kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose. Aha Gervais Nibigira icegeya c'utwara RCP akaba n'uwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu avuga ko uwo mugwi Sever uhengamye.
Uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu, habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana, hama kandi hakaba n'ubutungane bwiginga. Hari abakeneye indishi z'akababaro canke abakenewe mu ndishi zindi, abantu bacitse ku icumu, abantu bose tukifise bikomere ku mutima, nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba kuko tumwana nibwo bazovyara amahoro. Amahoro arama
raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyahise yemeza ico caha.
Mbere ntiraheza amatohoza, ntiraheza kumenya ukuri, none tuzoza turafata akamanyumanyu muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako emwe tuzoruhukira hehe? Muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere uraraba none igihugu cunguka iki?
Oya kuri uyu wa gatanu urongoye umugwi Sever yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye.
N'uyu mukuru w'igihugu yadutumye birya yavuze nimuzomuvugira ibyo atavuze. Yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta ico kwita guverinema tuzogira icyo tubivuze, ko yabisiguye neza avuga ati ega Sever nzosohora raporo uduce tuvuga buno nyine.
Umugwi Sever wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Icyo bikoze amashyirahamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu bawagiriza ko ushira imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.